Radio Ijwi ya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa kumi I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri uno munsi wa gatatu. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC ku murongo wa 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda naho ni ku murongo wa 104 n'ibice 3 FM I Kigali no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice 3. Kaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ngwara ya malaria isigaye ari kiza mu Burundi. Koko vyashikirijwe mu ndwi heze mu kiganiro n'abamenyesha makuru leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yatangaje ku ingwara ya malaria igiye gufatwa nk'ikiza mu gihugu. Kugwego kwa karere gisata cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kijejwe ubushakashatsi ku magara y'abantu kivuga ko bimaze kwibonekeza ku ingwara ya malaria ibangamiye abanyagihugu benshi mu karere naho iyo ngwara itarashika ku gwego gw'ikiza mu karere. Ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko rivuga ko ingingo zikomeye zitegerezwa gufatwa. Icegera cy'utwara icyo gisata cy'amagara y'abantu muri iryo shirahamwe rya Afrika y'ubuseruko yashikirije mu ndwi heze yuko mu ntumbero yo kugira kwigira hamwe ingene akarere kose kohangana n'ingwara ya malaria n'izindi hategekanijwe n'inama rukokoma izobera I Bujumbura mu Burundi mu mpera z'uku kwezi. Ku bijyanye na malaria rero yo imaze kwitwa ikiza mu Burundi mu itangazo ryashikirijwe mu ndwi heze Josiane Nijimbere umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida yavuze ko kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2017 gushika ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa gatatu abantu barenga amajana 7 bamaze guhitanwa n'iyo ngwara. Yasiguye kandi ko muri ico kiringo nyene abantu barenga umuriyoni n'amajana 8 banduye malaria. Kuri uwo munsi wa gatatu rero dusanzwe tuganira ku magara y'abantu twari twararondeye kuganira nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi kugira twumve bimwe muri ko birakogwa ku gwego rwa leta ariko twabakenye yamara uretse ubushikiranganje hari n'iyindi migwi myinshi mu gihugu irikirakora ibikogwa byinshi mu kugwanya ikiza cha malaria. Nkuko batari bake rero mumaze kumenya umufasoni Jeanette Karire Kinyana habo yoboye ishirahamwe Asesi ryishinze gufasha mu iterambere ry'igihugu mu Burundi nawe nyene ari mu gikogwa asanzwe arimwo nyamukuru cerekeje ukugwanya ingwara ya malaria mu Burundi. Mu mwaka uheze Madame Jeanette yahawe agashimwe n'ururani Rajap rugizwe n'amashirahamwe y'abamenyesha makuru muri Afrika bafise umugambi wo kugwanya malaria. Ako gashimwe Madame Jeanette yahawe kiswe Engagement d'or contre la malaria akakabaga kahawe umuntu basanze akora igikorwa kidasanzwe mu kugerageza kugwanya ingwara ya malaria. Niwe rero turi kumwe uno munsi tukaba tugiye kwihweza ibikorwa nkishira hamwe bariko barakora turihweza kandi n'ivyo buri muntu wese ashobora gukora mu kugwanya malaria. Mbere yaho reka dutangure dutega amatwi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge buri kaneza yadushikirije mu ndwi heze nyuma yaho leta y'u Burundi itangarije ko malaria igiye gufatwa nk'ikiza cyateye igihugu.
Kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2017 gushika ku ya 10 ukwezi kwa gatatu abantu batari munsi y'amajanindwi na 196 nibo bishwe na malaria kubarenga miliyoni n'ibihumbi 108 bagwaye iyo ngwara muri ico kiringo nyene ugereranije n'ico kiringo mu mwaka uheze ivyo bitegira ivyiyongereye ibice 13% nkuko bisigurwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida Josiane Nijimbere ubu rero iyo ngwara leta yifata nk'ikiza cyateye igihugu umushikiranganje Nijimbere
twisunze ibyashikirijwe n'abahinga barungitswe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bagize amatohoza mu Burundi hamwe n'ibiharuro igisata kijejwe gutororokanya ibiharuro cyo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida turemeje uyu munsi ko mu Burundi twatewe n'ikiza cy'ingwara ya malaria
Intaze sinzikaye kurusha izindi nizo mu buraruko n'uburaruko bushira ubuseruko nazo ni Muyinga Kirundo Karuzi na Cankuzo izindi ntara kandi ubushikiranganje bona kwiyongwara ibonekezamwo ni Ngozi Kayanza Gitega Rutana na Ruyigi umushikiranganje w'amagara y'abantu atubwira imvonya mukuru zatumye iyongwara yongerekana
kubera ihindagurika ry'ibihe imibu itera malaria ishoboye ubu unye kuba mu gihugu cyose cy'u Burundi irashoboye kugwirirana mu kiyaya cy'imbo kandi ubushuhe bwaraduze no mu misozi ruguru bwaraduze muri izi ntara twavuze kuburyo bw'uko malaria ishobora kugwiriranirayo muri izo ntara ikindi twovuga kibitera nuko habaye ukurima igitegwa cy'umuceri murazi ko kijyana n'amazi ahantu amazi aguma ateze kandi ni byiza turahimiriza abarundi ngo barimo umuceri ariko tukongera tukanabahimiriza guca bafata ingendo yo gukoresha umusegetera nk'uko bikwiye yo kuza barakura ivyatsi kuza barakura ibidengeri vy'amazi hagufi yaho baba kugira ngo birinde ko iyo mibu yoronka ahigwiriranira bagaheza bakitaho cyane kuryama mu musegetera uri mu muti w'icimibu gufata umugenzo mwiza w'uko ugwaye wese anyarukira kwa muganga
mbega none nizihe ngingo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwafashe kugira ngo butuze ico kiza
Buriko buraheraheze umwiteguro wo kugwanya ico kiza bufatanije n'abasanzwe babufasha muri ico gisata imiti yihuta yaraguzwe kandi turiteguye kuvura abene gihugu bose ariko iyo miti ntirakwira turabandanya gusaba bagira neza kugira ngo babandanye baturungikira n'iyindi ubushikiranganji bwararungitse abaganga basanzwe bakorera hagufi y'umushikiranganje kugira ngo baduge muri ubwo burere bw'ubuvuzi kugira ngo basahirize bene wabo bari ku rubuga muri iyi minsi iri imbere naho tugiye kuvurira abene gihugu mu mitumba cyane cyane imitumba iri kure y'amavuriro mu burere bw'ubuvuzi 26 aho tuzovura abantu bose mu burere gubuvuzi 11 businzikaye kuruta ubundi
gushika ubu amamiliyoni 31 y'amadolari y'abanyamerika niyakenewe kugira ngo ikiza cha malaria gituzwe
ico re twashitse ko nuko twashoboye gushika kubikogwa kuko nayo badondeye bizokogwa bikaba bizotwara amafaranga ngana imiliyoni 31 y'amadolari y'abanyamerika ariko ibi biharuro bikaba bishobora kongerekana bivanye nuko tuzogenda turaba ibikenewe turangije dusaba abasanzwe badufasha kongereza ingufu mu kuduterera mu bikenewe byose muri iki gihe tugiye guhangana n'iki kiza cha malaria kiri mu gihugu cyacu
mu mwaka w'2016 ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe ry'itahamagara y'abantu ku isi OMS byerekana ko abantu barenga 1,800,000 bagwaye malaria mu Burundi abarenga 3,000 muri bo yarabahitanye Ingwara ya malaria yaheruka kwemezwa na leta ya Burundi nk'ikiza mu mwaka w'2002. Eloje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloje Urika neza kuri iyo nkuru waduteguriye. Reka twakire rero umutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi Madame Jeanette Karire Kinya na umuyobozi w'ishyira hamwe Assessi mu Burundi. Madame Jeanette ndakuramukije kaze mu kiganiro.
Ndabaramukije
Ariane. Turagushimiye cyane kuba nawitavye ikiganiro mu kanya gato twahita tubahamagaye tukabashimira kandi no kubikorwa mubandanye mukora mu kugwanya iki kiza cha sida cha malaria murantunga. Tumenyereye kiza cha sida. Madame Karire Kinyana, none mumaze kumva ibitigiri by'abamaze guhitanwa na malaria mu mezi atataheze. kandi murumvise ko isigaye ifatwa nk'ikiza mu gihugu cy'u Burundi mwavyakiriye gute mu nyuma yaho mwumvise ko itangajwe kuba iki ikiza mu gihugu cy'u Burundi ivyo bisigura iki kuri mwebwe mu musanzwe muri mu rwego rwo kugwanya marari
Tunejereje cyane kubushikira nganji bw'amagara y'abantu mu Burundi bwemeje icese yuko malaria isigaye ari kiza bari twari tumaze iminsi tubona ibiharuro biguma biduga mu bisanzwe ibiharuro byaduze kuva mu 2014 niho twatangiye kuvuga dutemerera yuko biba byiza bavuze yuko ari kiza bakabimenyesha abanyagihugu kugira abanyagihugu nabo nyene aho bari bikingire ubu rero ko malaria igeze aho ahe igeze ubu unyi ko aba umushikiranganji bwabyemeje ndizeye yuko n'abanyagihugu aho bari bashobora bazokanguka bakabona yuko malaria atari indwara isanzwe nk'uko bari bahora bayifata ari kiza ari indwara yica umwanya muto kandi igum kandi atanumwe atanumwe idashobora gufata sico kimwe na sida sico kimwe n'igituntu sico kimwe n'ibindi ngwara malaria n'ingwara ishobora kugufata umwanya wari wo wose no kwikingira mu buryo bwose bushoboka
uretse none uko kuba bategerezwa kwikingira iyo hatangajwe ko ingwara ari kiza ibindi mu byo abanyagihugu bo kumva canke bomenya iyi ngwara itangajwe ko ari kiza ni nk'ibihe muri make
ugambe birasaba uburyo bwinshi n'ubunyagihugu atabafite nico gituma nk'umushikiranganji mwumvise asaba yuko abagira neza bofasha kugira barondere uburyo busumbije ubwo bahora barondera no kuvuga busumbije gutanga imisegetera kubera umusegetera ni mu minsi ya minsi yose n'abanyagihugu baryama mu misegetera bategerezwa kuryama mu misegetera mu minsi ya minsi yose bagwaye barazi yuko bagenda kwivuza mugabo murazi yuko ari malaria unyi twavuga ko mu Burundi yabaye ikiza uruhonyanganda ni kuvuga jewe navuga yuko ego nibyo barashobora kugira bya bindi byo gupompa mu mazi yose ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ibwaro nk'uburyo bakaronka abashigikira bagapompa mu mazi yose y'abanyagihugu byoba ari byiza cyane kugira tugabanye imibu mu Burundi mu mazu mu ngo cyanke mu mirima hirya no hino mugabo cyane cyane icyo navuga nuko abarundi bosubiza akenga inyuma bakiyumvira kuva na kera narindi hariho ingwara yitwa inyonko bavuga ngo hari naka yagwa inyonko naka yagize bakamenya nti none muri ico gihe bifata gute nico gituma nkatwebwe muri nko muri asesi murazi yuko twaje mu mugambi twatanguye mu Burundi kuva mu 2010 ko dufite imigambi wo gukegerera malaria mugabo turababazwa nuko akamo twama dutera ngaha mu Burundi katumvigwa bikwiye kubeye kugira duhagurikire burya bumenyi bwose dufite mu Burundi tudakoresheje gusa ibivuye hanze ahubwo dukoresheje bya biterwa dufite hirya no hino kugira dukomeze umubiri twirinde dupone dukingire tutaronegwa uko niko nama imisi yose nkomera akaruru kugira dukingire tutaronegwa mu Burundi mugabo murabona yuko ari kiza ni ukuvuga yuko twonewe ni ukuvuga yuko dutegerezwa gukoresha uburyo bwose kugira dukingire abanyagihugu kandi twigishe abanyagihugu
nivyo koko umuntu akwiye nkuko caha ingwara yiswe ikiza hakwiye gukoreshwa uburyo bwinshi uburyo bwose nkamwebwe mwishira hamwe ryanyu turazi turumva ko mushimika cyane cyane gukoresha ibintu biri mu gihugu none nizihe ngingo nkishira hamwe ya sesi nshasha mwaciye mufata nkishira hamwe nyuma yaho mwumvise ko malaria yiswe icese ikiza nizihe ngingo nshasha mwaciye mufata
kare kuva mu 2010 twaje kwigisha abanyagihugu kugira ngene twohingura amavuta muri ibyo bitegwa kugira dutegure amavuta akingira imibu cyanke utundi dukoresho twose nk'amasabune n'ibindi mugabo ubu unyi tubona izo nyigisho ntizikwiye ahubwo n'ukwinjira mu banyagihugu kubera ibyo bikoresho bikenewe amahera kugira abantu baze kugura bagura iyo sabune bagura amabuji bagura ibyo gukoropa byo gukoropesha kubera tuba twabihinguye mugabo ibyo duhingura biva mu banyagihugu ubu unyi rero twafashe imigambi muri asisi kuja hirya no hino mu banyagihugu nk'ubu unyi ndi mu ntara ya Kirundo niho turiko turavuganira ndi mu ntara ya Kirundo kugira dukorane n'amashyirahamwe ari ngaha twigishe tubabwire yuko ego ni ukuryama mu nsegetera ego ni ukugenda kwivuza mugabo zaba dufite iki ngaha mu ntara ya Kirundo bishobora kudufasha hariho ubushakashatsi kuva na kera n'ubu unyi mu mayunivesite yacu hariho mu ma kaminuza mu bitabo turabizi yuko hariho ibitegwa dushobora gukoresha kandi no ngaha mu Kirundo canke mu Karuzi canke Muyinga canke ibubanza mu Cibitoki biriho dushobora gukoresha rero no gukorana n'abanyagihugu kugira tuvugane batubwire ibyo bahora bakoresha kuva na kera nibyo nzi nabibabwira nibyo ntazi bobo bazi dutanga duhane ubumenyi kugira nabo bamenye babone yuko bwa bundi ibikoresho bari basanzwe babifite ari ibyo kunywa nk'icyayi nk'icyayi bakaba ntibanywe icyayi cyonyine cya OTD mukaba bakabona yuko hariho n'ibindi bitegwa nk'imibirizi
kuri icyo nyine Madame Jeannette nk'uko wari warabisiguye mu mwaka uheze tugirana ikiganiro urankunga warasiguye ibintu byinshi nk'uko bivuze ibyayi n'ibindi bitegwa byinshi bishobora gukoreshwa ku banyagihugu nko ngaha mu Kirundo kumbururaza kubabwira ibyo bishobora kuboneka bashobora gukoresha mu kwikingira malaria sigurira abatwumva muri make bimwe mu bitegwa bashobora gukoresha mu kwirinda malaria
cyane cyane ndavuga ibyerekeye ibitegwa n'ahandi basanzwe bakoresha no mu bindi bihugu basanzwe bakoresha hariho ibyo igitegwa cyitwa Artemisia. Artemisia ni igitegwa kimera ahantu hose
kumbure tukivuze mu Kirundi cya tugihinduye izina ryacu ni Artemisia niko bakivuga mu mitumba
ko kivuga ko ari Artemisia naho icyo gitegwa to kivuga gutyo onyi mugabo byiza aho twegereye mu banyagihugu tukakibereka mugabo reka Artemisia mucamwe yumvira yuko hariho na ya miti bagira muri farumasi batanga kwa muganga yitwa nk'ama artesinate cyangwa n'ibindi yose murumva yuko biva muri doba bifite isano n'icyo gitegwa Artemisia murabyumva mugabo rero ngaha nk'uko umunyagihugu akaba afite iteka n'izo mana yuko uko ashobora gukoresha igitegwa cyose adakoresheje akantu kamwe mu gitegwa yakirimye arashobora kugikoresha igitegwa cyose kuva ku mutumba ku mababi akagiteka akagikoresha nk'icyayi kandi agashaka gukinwa n'imiti yose hariho ibitegwa nk'umubirizi mu bindi bihugu urazi ko bayifata nk'imboga mu Burundi n'igitegwa tugaya mugabo kera baragikoresha nk'umuti w'ikirundi cyangwa nk'umuti ukunka cyangwa n'ibindi bindi nk'icyo gitegwa kuko tumaze kumva ko ari imboga mu bindi bihugu kubera iki twebwe ngaha mu Burundi tubifise ari byinshi tutabifungura hariho n'ibindi bitegwa nk'umunyegenyege mu kifaransa bita finansuzi mu gihugu cya Ghana iyo finansuzi barayigurisha bakayigurisha mu cyayi nk'icyayi nka kujya bagurisha icyayi gihinguye ngaha anyi mu Burundi hariya muri Ghana cyangwa muri Uganda cyangwa muri Kenya baragurisha ayo icyayi bita filantuzi ibyo ni mu rurimi rw'ubushakashatsi mugabo mu Kirundi sobe twarabonye ko ari umunyegenyege ngaha mu Burundi hanyuma hariho n'ikindi gitegwa cyitwa nina ni ngaha mu Burundi barakizi no muri Congo barakizi
cyitwa nina
subiramo nina mu kirundi cyangwa mu giswahili bayita arbaine
arbaine
arbaine abazundi barakizi nayo amababi cyangwa ecof ya yacyo nabyo nyene barakinwa nka nk'icyayi hariho nk'igitego ngaha mu Burundi baji yitwa kenkina ariho n'uheruka kumbwira yuko afite kenkina yo kugurisha ari afite umurima urimo kenkina ngaha mu Burundi yaranterefone arambwira yuko afite kenkina ibyo byose ni ibintu abanyagihugu bashobora gutera bakabifungura kandi bakakinwa nk'icyayi tugiye gukora kugira twizishe twivuye inyuma
ibyo biterwa none biraboneka ibyo biterwa biraboneka mu ntara zose birashobora kurimwa mu ntara zose bikenera amazi menshi cyangwa bikenera iki muri make kugira ngo kumbure bamwe babitere mu turimwa two mu kigo nk'ibujumbura n'ahandi
nka Artemisia yoyo na gategwa kaba ahantu hose hashushe cyanke ahakanye hariho ubwoko bwinshi bwa Artemisia mugabo ngaha mu Burundi dufite hariho Artemisia anuana Artemisia afra Artemisia afra yoyo ni Artemisia ni mu gihugu cya Madagascar cyanke mu bindi bihugu ngaho anyi hafi yacu cyanke muri Uganda ni gihugu ni gitegwa kizwi nk'igitegwa cyo mu ishyamba ni kuvuga nk'uwo rurondera ngaha mu ishyamba mu Burundi wo gisangaho anyi rero gashobora kuba ahandi hose nime icyo arbaine abarundi barakizi cyane cyane abari mu ntara zo muri imbo kandi hariho na malariya nyinshi mu za bubanza za gushika mu Rumonge Nyanzarake hariya hose barakizi hanyuma nababwira yuko hariho imibiri yiyoyo iri hose na hamwe mu Burundi itariho kandi iyo yoyo barayizi kuva na kera hariho reka n'utundi twinshi ahandi ababwira tumwe tumwe mugabo hariho abarundi barandusha kumenya mwene ibyo reka no muri n'uwogenda mu bushakashatsi hariho n'ibindi byinshi uwogenda kuraba muri Uganda cyangwa muri Kenya cyangwa muri Tanzania basanzwe bakoresha kandi nk'ubunyizira ari mu Burundi nka twebwe kubera tubizi dusanzwe tubifite muri asheti ibyo byose nibyo dushaka kwigisha abanyagihugu kubwira bikore kuri ibyo kubwira mbetore kuri ibyo hanyuma hariho n'iyindi n'ahandi tuzofatira cyane tuzokwigisha cyane ni gufungura neza ntibabivuga cyane bariko baravuga mu migambi yo kurwanya malariya mu gisata cy'amagara y'abantu ngaha mugabo n'indwara ya malariya irava gusinzikazwa n'indwara ya malariya irava mu kudafungura neza bikwiye hakaba rero ngaha mu Burundi hateye ikintu cy'ukugaya indya ni ukuvuga cy'uguheba za mboga zose kera bahora bafungura za sogo indugu cyangwa indugwe bya bindi byose ahandi bakoresha muri Tanzania cyangwa muri Uganda basanzwe bakoresha mugabo twebwe turi ko turagayinga kandi tuzikenye tukazicako ngo zirarura tukinenaguza indya icyo kintu nacyo nyine kirimwo mu bintu bituma indwara ya malariya ikaza ngaha mu Burundi
kuri icyo nyine Madame Jeannette cerekeye ukugaya indya cyangwa kugaya imboga zimwe kenshi abanyagihugu bijukira nihe mpamvu none kuri mwebwe mubona abanyagihugu basa n'aba nk'uko mwabivuze n'abaretse gukoresha imiti kama kugira ngo bavure nk'indwara nka malariya mwavuze ko yayitwa nk'inyonko kera kandi abantu bashobora gukoresha nk'umubirizi igashobora gukira nihe mpamvu abantu babona yuko kumbure imiti yindi iva hanze ariyo yobakiza kurusha iyo miti kama biva kuki
biva cyane cyane ko ababigisha batabishyiramo inguvu ababigisha ntibabishyiramo inguvu ugasanga ntibabiha agaciro kandi mu bushikiranganzi bw'amagara y'abantu hariho igisata cyerekeye ibyo byose ndiko ndavuga byerekeye igisata cyo gukoresha koresha imiti kama no muri OMS hariho igisata cyerekeye ntuzenya medicine traditionnelle bashobora kugikoresha kugira bigisha abanyagihugu gukoresha imiti kama ibyo bashobora kuronka hafi yabo mu kurindira ibiva hanze cyangwa mu gukoresha mu kurindira no kunganira ibiva hanze kubera ibyo byose ndiko ndavuga n'ibintu bitazimba n'ibintu umuntu ashobora kwirimira n'ubuntu bishobora gufasha umuntu umwanya wari wo wose agwaye atagwaye cyane cyane agwaye mugabo hanyuma murumva nibaza yuko abigisha abagwanya indwara ya malariya bategerezwa no guhashimikira cyane ngaho onyi boba bariko barafasha abanyagihugu
cyane cyane ko basanzwe bafise ibyo bisata bifise uko kuvura iyi ndwara mu buryo bw'imiti kama urakoze cyane. None nk'ubu munye muri mu ntara ya Kirundo mbere ko tuja ku murongo kumbereka tuje ku murongo duhe akaryo n'abanywanyi biradishwe rya Amerika n'abanyene babaza ibibazo bibazo twobabaza ni byinshi reka nje ku murongo nakire Innocent uranyumva
yego ndakumva
amahoro neza Innocent duhamagaye uri
amahoro cyo mu gisagara cya Kirundo
nduga ku ijambo kibazo canke ciyumvira
yego mu kumwavuze ni ko malaria sigaye ifata abantu ku bwinshi bisaba yuko usanga imisegetera hose kubera uwo nta misegetera tugifite hama yavuze yuko bagiye gutanga imiti ku buntu ku barwayi malariya mbega
yarashiinosant madame Jeannette ndakeka atavuze ko agiye gutanga imiti uravuga ati ubushikiranganji canke nibande uvuga ko babaherekwa gutangaza ko bagiye gutanga imiti uvuga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu
hama yavuze n'ibindi miti twotera kugira twikingire malariya ngo nimenyekere cyane aritsinazi none ibyo biti twobigorera he cyangwa twobikora he no mu Burundi ko nzi ibyo biti atabiriho cyarabaje iyo tubwiye ahantu twobigorera kuko tukabitera kuko ubu malariya yadukenze kaje kwera ko kuri ibyo biti niyo minyegeyege nayo makinkira kuko natwe tukayatera kuko ntacyo yica hama natwe tukikingira iyo malariya hama bakongera bakaduha n'imisegetera
urakoze cyane Innocent ku kibazo cyawe reka twakire na Pacifique mbere y'uko mutumire abishura Pacifique uratwumva
ko cyane ndabumva
uhamagaye irihe Pacifique
yo nadesanzwe ndi ngaha mu gisagara cya Bujumbura
kibazo cyangwa cyumviro
cyumviro bene ikibazo kimwe nagomba kumubaza nagomba mvuge kwiki iya kijyanye n'iyi malariya iguma yiyongera nibyo ntiyabeshe uduje ngaho mu ntara za ruguru usanga abantu benshi bari ku cyane cyane nko ku mapuriro ya leta usanga abantu ari benshi cyane mugabo rero benshi nk'abagiye kwivuza ukaca usanga baza baravuga yuko ngo baba bavuwe batarinzwe gufatwa amaraso kuko kenshi bakunda kuvuga yuko malariya mu kuyivura ngo babafata amaraso haca usanga rero umuganga uramwigana ingene urwaye akakumviriza hanyuma ukacibona araguhaye imiti ukaca utaha ibyo byose biri mu bituma malariya yoguma iguma yiyongera cyangwa umuntu ntiyohagirira impunge ikindi nacyo kibazo kirakaze agomba guca ndamubaza niki iya mbega by'ukuri hoba hariho ho kijya gisata kijyejwe gucungera imiti yinjira mu gihugu cyayo kuyipima ubwo ntihoba hariho ukuntu cyoba kigenzura by'ukuri imiti yoba yinjira ku buryo hatoba hinjiramo amapirate na buryo tukunze kubona umuntu yariye imiti mu iki gihe agiye kwa muganga usanga yayimitse bica bituma mbere malariya ica yiyongera cyane ukacyo usanga ararembye na buryo kuko dukunze kubibona umuntu hari iyo miti acaremba cyane ukacyo usanga rero tukacya rero twibaza ati mbega iyi miti ntiyoba atanga upfuyo bigifise muri iki gihe kuko benshi bakunda kubyiyumvira yuko imiti baba batanga mu iyi minsi yuko atanga upfuyo ba igifise iyo nicyo kibazo nagomba kumubaza murakoze cyane
urakoze cyane Pacifique ni na bimwe mu bibazo twari twifuje kumbure kubaza abari mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ariko na madame Jeannette arashobora kugerageza kwishura kubijanye nayo makenga bamwe mu banyagihugu bafise ku miti basigaye bafata madame Jeannette duga kwijambo
ivyerekeye imiti nacyo nabivuga ko kubera atari mu byo njejwe atari kandi nanje ntari na muganga sinzi muganga kugira ndabivuge ko ikintu mugabo novuga nti nk'umunyagihugu asanzwe novuga ko iyo indwara igufashe ukayivuza ukayifufahaza ntikire neza irashobora kugaruka ikomeye gusumba ibyo niyo nibyo tubonye nibyo tubona muri malaria kubera malaria itangura yoroshe uko iminsi igenda niko ica iba umuntu akaremba cyane ibyo onye nibyo nje gituma nuko abivuze ashobora uyu muntu wanyu abivuze bategerezwa kuraba ibyerekeye imiti baha abantu iri ku isoko ko ari imiti iyo ko ari imiti koko ivura malaria neza ita kandi idasigamwo imvune umuntu aba yayifashe kubera malaria irakuvuna inguvu irakuvuna irasinzikaza hanyuma ufashe n'imiti itari myiza canke idakwiriye ugasanga noneho umuntu yasinzigaye na cyane mugabo icyo kibazo cyo kwishura neza umuganga
ikibazo cya inosa cerekeye aho bokura ibitegwa bokura hehe kugira ngo batangure kubirima nk'uko yabibajije
mugabo namubwira byinshi nibyo dufite mu mashamba yacu hirya no hino nk'umunyegenyege yabajije umunyegenyege nakati gatoyi gatoyi kari ahantu mu ndimiro usanga kari mu ndimiro kimeza nibyimeza nicyo gituma nk'ibyo onye ntiturabironkera imbuto mugabo icyo ndakizi ko icyo gitegwa cya silantusi gifite imbuto zacyo aho azokibaziza arashobora kubaza hirya no hino ahatumbereye akaraba yuko yokironka azokimenya kubera imbuto z'izo filantusi iyo munyegenyege iri munsi y'amababi gifise utubabi duto duto hanyuma utubuto twayo ugasanga turi munsi y'utwo tubabi azokimenyera ngaho onye hanyuma artemisia navuze yuko artemisia anwa ari ibintu byaba byavuye hanze mugabo artemisia afra ari igitegwa cyo ngaha mu karere ngaha muri Afrique de l'Est nicyo gituma nacyo nyene yoza yokira agashambara akaza muri asisi cyanke akambaza nkamubabwira ahantu hafi yiwe nzi ahantu boba coba icyo gitegwa coba kirimo mugabo n'ukumenya ko ari igitegwa cy'ikinyeshamba nacyo nyene cyo ngaha mu karere hanyuma ibyerekeye navuze ko nime ari igitegwa gisanzwe kiriho albayine gisanzwe kiriho ngaha reka n'ibindi byinshi ashobora kuba andusha nabyo nyine arashobora kuraba hirya no hino gusa icyo ni umuhamagarira kumenya ingene babikoresha ingene bategura icyo cyayi ngicyo cyayi ayo matizane akagumanwa cyane mugabo reka mfate ako kajyo kuko babwira mu bitegwa bimwe novuga citronelle ibicayicayi nasanze n'abarundi bamwe cyane cyane ibujumbura byarijukiye kugifata kukinwa nk'icyayi hanyuma nk'icyayi ni byiza cyane erega n'abatari abatangura bofata ibicayicayi kandi bakamenya n'ingene bogitegura bakakinwa gifite uburyohe bwose n'amaverti yose bikirimwo batagiteka cyane ngo bakinwe bwa buryohe bwose bwamaze kuvamwo na za nkomezi z'igitegwa zimaze kuvamwo
uretse kugiteka igicayicayi biravugwa ko ushobora no kugitera hafi y'urugo rwa kugira ngo imibu ntibe myinshi ibyo navyo nyene birafasha
cyane ni ukugitera hanyuma hajya no ku mugoroba ugaza ukagikubita kugira akamoto gasohoke kugira asohoke akamoto hanyuma urashobora kukwaha amababi ari make ugashyira mu mazi abize ashushe cyane ugashyira nko muri salo mukayashyiramo wadutemaguye ako kamoto ka sitonel k'ibicayicayi karashobora kwirukana imibu kandi hariho n'imikaratusi citriadoha ari mikaratusi irimo nayo nyene ifise ububasha kwirukana imibu eka nibindi bitegwa byinshi nk'amageranium biri mu karere hanyuma rero ibyonye ni byiza ko inyigisho zitangwa ko dutanga inyigisho zikwiye mu banyagihugu bakabimenya ibyo bafite hirya no hino bishobora gufasha kwirukana imibu ibyo mwomenya yuko ibyo bitegwa byose kandi ko bivamo amavuta
kuri ivyo nyene
duhingura
hari byinshi muhingura kandi turifuza ko mubitubwira mu kanya kari imbere bijanye no kufasha kugwanya malaria mwaratubye mu mwakweze yuko hariyo n'amasabuni n'amavuta uraza kwitubwira mu kanya kari imbere katwanze duha kanya ubundi munywanyi hama muradusigurira ibindi mu byo mukororetse ivyayi n'ibindi byinshi katwakire Dani uratwumva Hello Dani
munyamakuru ndabumva cyane ndabaramukije
ndakuramukije Dani uhamagaye uri he
ndi mu gisagara cha Bujumbura
ikibazo cyane cyumvira
ego cyenda mutsa n'umutumire Jeanette hama nari kubifite tubazo nari kwibariza bo mu shikanganje bamagara y'abana ariko ko batari muri kiganiro reka umuntu abarabyihuta gato
tuzogerageza kuba baronkera nk'umundwiza bikunze ariko
mutamugize neza cyane hama imyaka 15 yari yaciye nyinshi indwara yaheruka gutangaza nk'indwara y'ikiza mu mwaka 2002 hari hati imyaka 15 iboneka yuko umuntu yagwa kujya yari yarifagiranye mu gihugu ntihari igifite ubukari bwinshi hama nagoma nibaritse umutumire ibimuhejeje kuvuga nk'ibiti cyangwa ibintu umuntu irotera kugira yirinde cyane indwara ya malariya ibicayicayi cyangwa ibindi byose mwagiye muravuga reka mutumire ibi nibyo hava biba inkomoko yo kudakoresha umusegetera kuri bamwe abantu b'abanyagihugu usanga umuntu iyo adahamiko arafite cyangwa keshi tukunda kubibona bahaye umusegetera mbona kuyikoresha mu mirimo kanaka iyo babona rero bayikoresheje nko mu kugenya umuceri cyangwa ibintu bitandukanye ibi ntibituma nibyo hava bitera kuhebiyo misigitera bakazava batera ivyo bicayicayi canke ibindi bigatuma na ya mibu izahana igahave basinzikaza ikibazo ca mbere nashaka kubaza n'ico ama ikindi kibazo kigira kabiri mu gisagara ca Bujumbura biraboneka yuko atahana no guteragira ibiti canke ibintu biboneka bikunda kuhaba usanga henshi hari amazu gusa agoma nibaritse umutumira ati ni gute none umuntu abaherereye i Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura yo ca yifashishije ubundi buryo yo kwifashisha iruhande y'iyo misegetera canke ibyo biti by'ibicayicayi ikibazo ca nyuma nagoma ndamwibarize nagoma ndamubaza ati by'ukuru indwara ya malariya kubwiye kuraba ubukarifise n'ubukari usanga bukomeye cyane ituma n'umuntu asinzikara mu gihe gitoya cyane yatanyagiye kwa muganga nagoma ndamubaza ati none iyo bishitse umuntu akagenda kwa muganga byatebaganye umuti muti hanini yofata yiwe kwihutira gufata afata iyo miti isa no kumenga yoba ari ikirundi bamwe bamwe bakunda gufata canke hanini yo kwihutira kunyarukira ku muntu aba bijeje kwa muganga kugira amenye icyo amufasha kuko benshi bakunda guca bikora cyane cyane mu ntara za ruguru ku miti y'ikirundi cyane kuri aba bitwa abapfumu abagira amangetege atandukanye none nta makosa yoba arimwo kwihutira ku bapfumu hakwihutira kwa muganga utubazo dutatu nagoma kubabaza mu tumere Jeanette bamumfasha mu ishure kubera kimwe mutamugize neza
urakoze cyane Dani duhereye ku kibazo cerekeye amakenga yuko ivyo yahanuye gukoresha vyo bari inkomoko y'abanyagihugu kudakoresha imisegetera n'ibindi ica kabiri madame Jeanette kijanye n'ivyo twari turiko turavuga bijanye n'ivyo mufashisha abanyagihugu uretse icyayi n'ibindi ni naho mugira ko mudusigurira ibindi mufise mwishirahamwe ryanyu hame cya gatatu kijanye n'ubwo buryo bwo kuja kurondera ababafasha iyo basinzikajwe na malaria
ubwa mbere na mbere jewe sino kwigera mbuza umuntu kutagoresha umusegetera ahubwo ndababwira nti umutegetera ni kimwe hanyuma hariho nibindi bindi mushobora gukoresha hanyuma iyo twebwe dukahagariye cyane cyane mu gukoresha uburyo bwose bubaho kugira umuntu yikingire malaria aho iza iva nukuvuga kandi twebwe dukora mu byerekeye kwikingira cyane cyane nukuvuga yuko tushaka kunganira ibiriho n'ibivugwa cyane nukuvuga ego nugukoresha kandi nukuryama mu segetera novuga yuko muri iki gihe cya malaria ari nyinshi cyane novuga yuko yoba mbere ari gicumuro ku magara y'umuntu kudakoresha kutaryama mu segetera icyo nicyo abantu batwumviriza bategerezwa kumva bagategera neza yuko ni kuryama mu segetera kubera ibyo bakoresha byose ni ukumenya yuko imibu iri mu mazu yacu iri mu ahantu hose mu cyumba aho turara aho duteranira ahantu hose nuzenya imibu iriho nicyo gituma ari ngombwa ahantu hose aho uri kwikingira kuribwa n'umubu urazi ko ari umubu utera malariya cyane cyane icyo onye ndibaza yuko Daniel yacumvise yuko naho vuga byo gutera ibitegwa bitandukanye cyangwa kunywa icyayi cyangwa gukoresha amasabune cyangwa iki ibyo ni byiza byunganira ibisanzwe biriho kandi bivugwa kandi murazi yuko dusanzwe dukorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntitwovuguruza ibyo ubwo bushikiranganji bwavuze noneho twebwe tuza twongereza icyo abanyagihugu cyangwa n'abandi bose batwumva bategereza kucyumva uko nyine tugisiguye umuntu rero yasinzikaye twebwe nk'uko ndabisubiramo tuvuga ni gukingira utarona ni ukuvuga yuko iyo umuntu amaze kurwara malariya ni ukwiruka atararemba akajya kwa muganga atararemba hanyuma akafata imiti uko bitegetswe kandi ntiyijajare mu gufata imiti hariho abantu bafata imiti nka rimwe cyangwa kabiri bakumva bameze neza batanguye kumva bamerewe neza gatoyi bagaca babireka kubera bibavuna cyangwa bibatera izindi ngorane bagaca babireka ntibabandanye ibyo rero nabyo nyine biratuma basinzikara ibyo nabyo ni ukubivuga neza yuko iyo umuntu agwaye yirukira kwa muganga adatebye nocamvuga mbere yuko muri kampanye ya bayi bayi malariya tutegerezwa kuvugira tuvuga yuko ahubwo si umuntu gusa yokwirukira kwa muganga n'ubonye yuko umuntu atanguye kurwara malariya akamutabariza kwa muganga ari hafi yiwe icyo ni ikintu umuntu ashoboye dutegereza gushimikira ko bya bindi byerekeye solidarite communautaire icyerekeye cya gatatu ngo ni amakosa cyane kujya mu bapfumu bumvise indwara icyo ibintu byo kujya mu bapfumu narabikiguye cyane turi mu ntara ya Gitega mu Giheta tubwira abarundi ingene atari byiza kwirukira mu bapfumu abapfumu bakoresha ibintu bitazwi kandi biri bitamenye bivuga gute biri mu bifite amahinyu menshi kandi nicyo gituma indwara iyo imaze kwibonekeza umuntu ajya agenda kwa muganga umuganga niwe abishinzwe kuvura umuntu urumva rero ibitegwa ariko ndavuga ni ukubikoresha mu buzima bwa minsi yose nk'ifungugwa nka byabyaye nk'ibintu byose bisanzwe nka kurya umuntu ategura isombe nka kurya ategura irengarenga nka kurya ategura icyayi gisanzwe nka kurya ategura reka ni mu buzima bwa minsi yose kugira bidufashe ubuzima kugira tugende kwinjira mu bintu birimo amahinyu
ku bijyanye n'ibindi mubafashisha kumenya atari icyayi n'ibihe bindi asesi ifise mu bahanura cyangwa mufise bisanzwe bikora mu gufasha kugwanya imibu n'ingwara ya malaria.
Turakoresha cyane cyane ibyo gukoropa, gukoropa mu nzu, ibikoresho byo gukoropa mu nzu. Benshi nk'abifite barakoresha imiti amasabuni y'amazi cyangwa bagakoresha omo cyangwa bakagura ibyo byose kugira bagire isuku. Iyo bagize iyo ukorofye gutyo onye mu nzu ugira wiruka ugira isuku, ntibibuza imibu kwinjira mu nzu. Haba hariho isuku mugabo haba hariho n'imibu. Imibu rero ntiyimigwa ahantu hakorofye gutyo. Nicyo gituma twaciye dukora mu byo dukora harimo ibyerekeye gukoropa no gupompa mu nzu kugira imibu imotsewe n'ibyo bikoresho nayo ama desinfectant dukoresha mu gukoropesha mu nzu. Ako gakomoto kaca kirukana ntiyinjira ntiyugahuka ngo yinjire.
Ni ukuvuga imiti ibivuye muri ibyo bitego.
Ego kuvuga yuko turiko turakora amavuta harimo rero n'ayandi mazi ava muri ibyo bitegwa. Ibyo bitegwa rero hakaba hariho byinshi rero tuzi kubera ubushakashatsi. Tubikoropesheje ubwa mbere harasa neza hakagira isuku, ukabitangana omo ugaca ukoropa neza mu nzu, ugashaka ugakoropa rimwe cyangwa ugakoropa mu gitondo cyangwa ku mugoroba no ku mugoroba kugira akamoto kagume kari kose. Hanyuma kubera ibyo bikoresho byose turiko turavuga byo gukoropa hariho abantu benshi bamaze kubikoresha ngaho i Bujumbura kuva mu 2014 baravuga yuko ntibyirukana imibu gusa eka n'utundi dukoko nk'ibinyenzi byose bitabyiruka. Urumva rero mu bisanzwe nk'uko na manda bivuga umuntu aba mu nzu ntitugenewe kubana n'udukoko nk'izo nyenzi nk'iyo mibu nk'ibyo byose biza kubangamira amagara yacu. Tukeneye gukoropesha ibintu bishobora kuduha isuku kandi bishobora no kudukingira iyo mibu. Hanyuma
yego, reka twakire n'abandi banywanyi ku murongo barindiriye. Twakire Vianney, uratwumva? Alo Vianney, turi kumwe ku murongo? Vianney ndakeka yavuye ku murongo. Reka twakire Cedric, uratwumva?
Ndabumva, mwiriwe neza?
Mwiriwe Cedric, urakoze kwihangana ku murongo, duka ku ijambo.
Yego, ndaramutsana wo mutumiye.
Ndabaramukije.
Yego, jewe akabazo nagomba kubabaza, numvise basa n'abakabarije ariko nacya ndababaza nti none ko mbona hama habaye ama sensibilisation bagatanga imitegekera bakigisha abanyagihugu ariko ugaca usanga abanyagihugu boriye gukoresha uwo musegetera baciye bawujyana kubikoresha ibindi bikorwa bitari ibyo kuwujyama kugira ngo birinde iyo malariya. None je nabaza rero mwebwe nta kuntu mufatanya na leta cyangwa mukarondera abandi baparteneri mukagira desensibilisation zikomeye cyane gusumba uko mubikora. Hama ikindi nacyo nagomba kuvuga, nagomba gusaba cyane cyane aya mashyirahamwe mpuzamakungu be na leta y'u Burundi, kuko hariho abanyagihugu bagwara malariya akagenda kwa muganga agashikayo bakamuha umuti kubera ko asanzwe afite n'inzara muhira cyangwa yaraye ari inzara, agaca usanga iyo miti afite mu nyafashwe rimwe kubera urazi ko sindi ko muragwara malariya hari ibintu umuntu adashoka adafungura usanga atakayabaga pisi. Muri icyo gihe rero je nasaba yuko boraba bakaraba bagafuma bagira bakiyungunganya hamwe kuko malariya amaze kuba nk'ikiza hamwe abanyagihugu babonye yuko bagiye kwa muganga bagaca bakuma babatekera nk'utuntu two kurya cyane imbere y'uko bafata imiti bakagira bakabaha utuntu babanza gushyira mu nda bakindaho kwa muganga. Yewe n'icyo nagomba gusaba.
Urakoze cyane Cedric. Madame Jeanette.
Murakoze Cedric kuri ibyo bibazo kandi birumvikana yuko mukurikirana ibyerekeye kumera neza k'umuntu kubera nk'uku guhamagarira kugira sensibilisation ikwiye mu gukoresha neza musegetera n'ikintu cyiza cyane. abarundi bakoresha nabi cyane ingene umusegetera baba bahaye umusegetera abarundi bakoresha nabi benshi ntibawuryamamwo mumvo nyinshi kandi benshi ugasanga baragurishije kandi bahaye umusegetera abantu bato bato badashoboye kuwugurira cyanke abandi bagasaba kukoresha nabi rwose ni ukuvuga yuko umurundi umengo malaria ni indwara isanzwe nicyo gituma dutegerezwa kuyivuga bisumbije uko twahora tubivuga tukavuga yuko malaria ari cyiza kandi igiye kumara abantu kugira abantu babone yuko atari kwanjanjwa kuri malaria urumva baguhaye igikoresho nk'umusegetera ukamenya yuko bawuguhaye kugira wikingire wowe nyine malaria kandi ukingire n'abana cyane cyane abana bakiri batoyi nta kugurisha kurawugurisha rero uba ariko uriyanjanjwa ko uba uri kuyakoresha nabi ibikoresho baguhaye kandi n'amagara yawe uba utayababaye icyo kintu nuko Cedric abivuze ni ukubyishimantira ko cyane kugira abantu babyumve hanyuma icyerekeye ikibazo cyo gufungura iyo umuntu agwaye malaria ni ikibazo gihambaye cyane kubera cyane cyane murazi yuko malaria ibangamiye n'abatifise kandi ikaba isindikazwa no kudafungura neza no kutaronka ibikwiye umuntu aba yafunguye hanyuma agiye kwa muganga bakamuha imiti ya malaria kandi iba ikomeye basanga n'umubiri n'ukwiye kugira wakire iyo miti icyo ni ikibazo cyane gihambaye nicyo gituma mpamagarira abantu kutinenaguza naho umuntu abagwaye atagira apeti atagira akayabagu yo kwihaza akaguma afuma afata nk'uyo musururu cyangwa agafata nk'icamwa akariko kose ashobore kuronka cyangwa nk'icyo cyayi navuze cy'icyayi ibintu bitarinze gufatwa amafaranga menshi nicyo gituma mbwira abantu naho fata n'ikijumbu cy'amaganda ugafuma ukirya ugafungura uko nyine mu gitondo nureke kunywa icyayi ngo kubera ngo utaronse isukari kubera igurwa amahera oya ahubwo ni ugufata nako kaboga kariko kose ibyo byose ibyo aribyo byose uzi ko kibiribwa ubiriye bidashobora kukwica fata uteke kubera nibyo bizogukiza
yego
utarinze kugenda
kugura yego cyane birumvikana madamu Jeannette murakoze reka twakire na Gilbert kumwe na Malcade ku murongo duhere kuri Gilbert mu majambo make kibazo cyangwa icyumviro allo Gilbert aravuye ku murongo reka duhe akanya Melchiade uratwumva
ndamwumva
nduga ku ijambo majambo make cyane kibazo cyangwa icyumviro
ego kumara ngo nukajyana bati mutumire reka igushyirahamwe ryiwe rikorera irindi umuntu arikeneye kujya gitera mu Kirundo
yakubitiye mu Kirundo ariko arababwira idonido
si nuko ariho bakorera kubera urabona ngo nyemara yamaze kubicisha byari byiza yuko iryo shyirahamwe nubifurise kabisa imigambi tubamure neza ikoresha banashaka imiti kandi dutwitwikiye nashaka wenda mutoni byabyo kunda yuko bogira amashami y'igihugu iyo shyirahamwe yabo wanashaka gushika mu ntara
urakoze cyane Melchiade ereka
numvise avuga ibiti bya kane bijyanye ibiri n'ibyenge n'ibindi
ego bandanya
none nk'ubu umunyagihugu muto muto amwumvise ngo umubiri kuzavura malariya burya nk'ubu niyo usanga afashe na malariya aho kujya kwa muganga ace yihuta kugenda kunywa umubiri nk'uko nyine kumwe kwa kera ugasanga malariya ahugurishije kwiyongera
urakoze Melchiade reka duhakanye madame Karire majambo make cyane ikibazo cya Melchiade
namubwira yuko asesi ikorera i Bujumbura ngaha mu Kirundo naho naje gusa gukora iminsi ibiri mugane nshasubira i Bujumbura hanyuma kugira amashami naho biva mu banyagihugu abanyagihugu dukorana n'abanyagihugu kandi dukorana n'abanyagihugu ahariho hose mu Burundi nde gituma nje gituma aho muri ngo dukam umudu mutubwira nimba mudukeneye ahubwo tukabwereka kababwira ingene twokorana hanyuma ico kibazo kindi avuze yuko abanyaga umuntu yofasha
umubirizi
cyangwa ikindi ngo kubera yumvise agwaye ibyo niko ndababwira nibyo gukoresha umwanya ariwo wose ugwaye cyangwa utagwaye cyane cyane utagwaye twebwe tukorera mu gukingira no gukingira gukingira umunyagihugu ntugware malaria niho niko kamo dutera abarundi kugira bikingire bataragwara mu bisanzwe hanyuma bagwaye ni kujya kwa muganga twabivuze
yewe
novuga no kwifatira kwa karorero jewe iminsi yose icyayi cyanje nivyo byashi nivyo bitegwa kandi naho ntoba ntariye ishobora gukora umunsi wose nziko ndanwa gusa ibyo byayi byibyashi nje gituma kandi ndakora kandi sindayitinya malaria kubera usanga abasoda b'umubiri wanje wikingi umaze bamaze gukomera mugabo nzikingira no kuribwa na malaria nubwira rero abarundi nuko ntibofata kimwe ngo bareke ikindi no kwikingira n'uburyo bwose hanyuma uburyo butanzwe buriho kandi ubukiranganzi bw'amagara y'abantu ibabwira bukayiruki bakabikoresha uko basanzwe babyigisha kuko nanjye nabisubiremo
hama bamaze gufatwa bakajya kwa muganga birumvikana reka
bakajya kwa muganga
reka dukanye na Alice umwanya uri kuradu uko aba muke tuko turaje kumusozo reka duhakanya umunywanyi wa nyuma Alice uratwumva
ndabumva
amahoro neza Alice
amahoro neza
biradushimisha cyane iyo mu Kenyezi umwigeme ahamagaye ntimuba muri benshi duga kwijambo
umwigeme ego murakoze cyane kandi ndamukije uwo mutumire
ndabaramukije
iki kiganiro ikwararemesha numvise kinyuze cyane gose ariko none nagira ndamusabe numvise adondagura ubwoko bw'ivyatsi cyane umuntu yokora ka nk'icayi yadondaguye amacayicayi yavuze ibintu vyitwa sindavyibuka neza aravuga n'ibindi bintu by'imikaratusi aravuga imibirizi nagenda musabe asigure neza ingene umuntu abikoresha ibyo bintu mbega arabiteka kujya kwicayi hama agashiramo isukari ico ni kibazo ca mbere hama ikigira kabiri mu ntara za ruguru nkajewe aho mvuka imwaro hari ibitoki byinshi iyo hageze umugoroba usanga rero mu matongo hariyo imibu hariho ibiti umuntu yoshobora gutera mu ndimo zirukana imibu kugira ngo imibu igabanuke
urakoze cyane Alice madame Jeanette Karekinya na majambo make cyane ibibazo bibiri vya Alice ingene bakoresha icyo cyaye
ibyo yitunwa ayo makizane tunwa ntisingombwa ngushire mu isukari birura bitarura umuntu n'ubumenya yuko ashobora kunywa isosa cyangwa akamenya kunywa ibirura n'ibisanzwe no kumenyerana n'ibyo dukunywa twebwe rero nko muri yateye tunywa na sukari dushiramo ubwa kabiri n'umubwira ibyerekeye mu bitoki cyangwa mu bitegwa hariho imibu noneho imibu n'ibinyabuzima cyo kimwe n'utundi dukoko cyo kimwe n'inyoni ibisanzwe ko haba imibu mu ndimo nibisanzwe mugabo nugufasha nugukora mu buryo iyo mibu itinjira mu nzu wituririreyo wituririre mu nzu mu buryo iduha izo ndwara zitandukanye ni ukuvuga yuko nugukora ni nk'uko waba ufite umuntu w'umuntu uzi yuko atagushakira neza hanyuma ukamenya ingene umwikinga ntakugirire nabi nicyo gituma nicyo niko ndavuga nti iyo mibu tutegeza kubana ikaguma ahiba natwe tukaguma mu nzu tutabangamiwe itabangamiye ubuzima bwacu turashobora kubana ikabaho natwe tukabaho
mu majambo make madame Jeanette utanga akanumero kawe abantu bashobora kuguhamagara ko kugira ngo baronke izindi nyigisho canke zimwe muri ivyo bitegwa mufise mu mashamba yanyu
ite nemero yo kubiro muri ASEFI ni 22 72 33
nsubiramo
iyo onye ni telefone 22 72 33 hanyuma telefone ngendanwa ni bashobora kurungika
message SMS ni 71 ni 71 na rimwe 17 17 43 88.
Murakoze cyane Madame Jeannette Karire Kinyana, turabashimiye cyane ko namwitavye kino kiganiro mukagerageza gufasha abanyagihugu kugwanya malaria cyane cyane mbere yuko banayandura, ariko ka umwahanuye ko abayanduye baje kwa muganga. Turabashimira mu mwese mwahamagaye mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mwari kumwe naho yanitanga ishaka. Ndashimiye Inosa Kimenyi na Dea bamfashije mu bunga bw'ivyo.